ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi mutumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22. Turabaramukije cyuti turi kumwe kuri micro, muri kumwe na Fide Niyonga mu mwanya w'ikiganiro muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Ingwano muri Ukraine yatangwe ku itariki 24 y'ukwezi kwa kabiri k'uyu mwaka, iriko iragira ingaruka zikomeye za politike n'ubutunzi ku isi. Iritera Uburusiya bwakoze muri Ukraine biriko biragira ingaruka zikomeye ku bantu bava mu mihingo itandukanye y'isi, imiliyaridi n'imiliyaridi, bifatiye ku biciro biri hejuru cyane by'amasoko ntanga nguvu n'ibifungurwa. Iyo ngwano iriko irahungabanya kandi bikomeye uruja n'uruza rw'ubudandaji ku isi. Ishyirahamwe rijeje gufashanya n'iterambere mu by'ubutunzi, Organisation de Coopération de Développement Économique, OECD mu mfunyapfunyo mu rurimi rw'Icyongereza, itangaza ko ingaruka z'ingwano muri Ukraine ku butunzi ku isi zizogeramira kurushiriza ibihugu bikenye kurusha ibindi ku isi. Iryo shyirahamwe rifite icyicaro i Paris mu Bufaransa rimenyesha ko rititeze ko ibiciro by'ibifungurwa n'amasoko ntanganguvu bizosubira hasi n'ingoga. Ingaruka za politike z'iyo ngwano nazo nyene zirakomeye cyane mu gihe imishyamirano yasubiye kwiyongera bikomeye hagati y'ibihugu byo mu burengero bw'isi n'u Burusiya. Ibyo biragira ingaruka zikomeye no ku bindi bihugu byo ku isi, harimo n'ibyo muri Afurika bisanga bitegerezwa kugira uruhande bifata muri iyo mishyamirano hagati y'izo mpande zibiri mu bihungabanya amahoro n'umutekano ku isi. Ikiganiro muri sanga turavuga kuri izo ngaruka za politike n'ubutunzi. Twatumye Professor Prosper Niyoboke yigisha ibyerekeye ubutunzi kuri kaminuza zitandukanye mu Burundi, hamwe na Gerard Birantamize, umushakashatsi mu kigo REPI cy'ubushakashatsi ku bijyanye n'indero na politike kuri kaminuza Université Libre de Bruxelles mu Bubiligi. Batumire mbanje kubaramutsa.
Baramutse.
Mbere kuri Professor Prosper, ingaruka nayo ndabica ku mayange z'ingwano muri Ukraine, ibitero vy'u Burusiya muri Ukraine byatangwe ku itariki 24 z'ukwezi kwa kabiri bikaba bibandanya. Izo ngaruka zaba iza politike n'ubutunzi, duhere ku butunzi, zifashe gute muri iki gihe uravye ku isi na cyane cyane mu bihugu byo muri Afurika no mu karere?
Murakoze cyane kuri icyo kibazo. Nagira ko izo ngaruka zimaze kwishyikira ibihugu byose ndetse n'ibihugu byo muri Afurika na cyane cyane no mu karere hatumbereye Afurika y'Iseruko no mu Burundi ndengaretse ahandi. Ingaruka twazibona duhereye ku bijyanye n'ibisoro by'amasoko ntangazi. Abasanzwe bikoresha bashobora nko kumara indwi iyo niyo bakingiriye kugira kubura tugahajya no kuzirinda amaturafatiye kuri icyo gitoro nyine. Usanga ni ikidandazwa, ni igitoro gikoreshwa muri byinshi, gikoreshwa mu mahinguriro, gikoreshwa mu by'uburimyi, kinakoreshwa mu gufasha gushikira ibidandazwa ku masoko atandukanye. Igihe cy'ubudurumva ko igiciro cyacu cyaraduze ntegereje kutuma ibiciro by'ibidandazwa bigeze kaduka. Muri fayino babwira ko ku isi yose ingwano hagati ya Ukraine yagize ingaruka niniya mbi mu gutuma ibiciro biduga, hama n'ubushobozi bw'abaguzi butituruka, na cyane cyane ku bihugu biteye nk'u Burundi, mu ntangamara ya Zani abanyagihugu muri ibyo bihugu baratanga cyane kurumatse ubuho budasigimuka. Niwe n'iki bibiyumvano bikunyurwa n'uko igisere kitari nubwo igisere kitari bwakire bufatiye karanga kari kakandikiye kakisaka nahera akandikiwa COVID-19 anubwira ko ingaruka yibonekeza cyane cyane ku mwimbu dufatiye ku gisata cy'uburimyi kugira no kwibonekeza cyane turaze uruhara ibihugu bibiri cyane cyane Rusia ndetse na Ukraine turaze uruhara barisanzwe ku isi mu gufasha iby'uburimyi na cyane cyane ibyo bita ifumbire agresivike hajya Rusia na Ukraine byafite uruhara runini cyane mu gufasha gushyikiriza cyangwa guhingura ifumbire ibyo bikora maze itarakora cyane ku bufatanye nk'u Burundi cyangwa mu karere itarakora ku barimyi bana n'ibihe by'inyuma aho bigeze ifumbire yari imaze gushaka ku masoko ibice byaranonswe ko ubu rero wagira ko ibyo hazira akagira uruhara runini cyane amazi afite n'uruhara ku bijyanye n'ibifungurwa abantu dufatiye nko ku bidandazwa bimwe bimwe bisanzwe byari bisanzwe birangurwa ku masoko atandukanye yaba amasoko yo hanze cyangwa amasoko mu karere
ubivunagure professeur kuko turaza kubigarukako cyane ubivunagure muri make kuko turaza kubigarukako idonido
ahanini nuvuga ko ingaruka ahanini ihagaze kuko kudashobora gushyikiriza ku masoko bidandazwa bikwiye navuga nko na Ukraine yari isanzwe ifite umurindi na bimwe bose nyine munini ugushobora kurungika ibyimburwa byabo na cyane cyane nk'amasiriyandiriki mu gihe rero hari icyo kibazo cyo gushikana izo byimburwa byabo ku masoko bitanavuye mbere ko ari nk'ingingo burusiya cyangwa ikirego bwafashe budashyira ku masoko bwose akiri uko iyo ngwano ituma nk'iriya kiyaga bita mer noir bidashoboka ko bapakira ari imeri ubwato cyangwa ibindi ingaruka ya mbere ibindi nabirovuga ko n'ibiciro ku bintu bitandukanye byose na cyane cyane nk'ibintu bavuze amasoko ntanganguvu n'ibyo bidandazwa n'icyo giporo byamaze kurengera ubushobozi bw'ibihugu bimwe bimwe cyane cyane ibihugu nk'ibizi muri Afurika bikaba bisanzwe ubushobozi bwo kwikingira ibiza bitandukanye
murakoze
bavuga ko ingaruka ni nyinshi
yego mushobora nimba mufite ama headphones mu gutwi gukura ko harimo ama interference ntitumva neza
nababwiye ko hari ikibazo cyukumvikana
reka mu engineer agerageza asubire abahamagare reka tuje kuri Gerard Birantamize nawe izo ngaruka uzibona gute zifashe gute muri iki gihe ibitero Burusiya bwatangwe ku itariki 24 z'ukwezi kwa kabiri mu gihugu cha Ukraine na cyane cyane turavye nko mu bihugu byo muri Afrika no mu karere k'ibiyaga binini
nakoze kicho kibazo ingaruka agenda zishira mu mitigiri itatu umugu wa mbere cyangwa mutigiri wa mbere ni ingaruka kubijyanye n'ubutunzi bw'ibihugu bya Afrika iyo tuvuga ibihugu bya Afurika byose ntibifite ingorane zimwe Afurika ntidushobora kubifata nk'igihugu kimwe mugabo uraje nko ku bijyanye n'ibizifungurwa umugenzanje yavuze ibitari bike ibihugu 32 ku 54 zari bisanzwe bitunzwe n'ibyo bihura muri ibyo bihugu bibiri haba muri Ukraine haba mu Burusiya uraje nko ku bijyanye n'ingano Burusiya ari cyo bihugu cya mbere kirima kimura ingano kadandaza n'ingano ku isi Ukraine nacyo ni igihugu cya gatanu urumva ko uteranije ibyo bihugu bibiri ku isi bifashe nyuze ko bitwara bidandaza ku isi nk'icya gatatu cy'ingano zibaho ku isi hari ibigori hari bijyanye n'iki gitoro yavuze maze ko Burusiya cyo gihugu cya kabiri gisimbura kandi kadandaza ibitoro aho sinavuze ibijyanye na gaze n'ibindi izo ngaruka rero zibonekera ku bimwe n'ibiciro bica biduga ku masoko y'ibyo bihugu byo muri Afurika igihugu bitari bike biramaze gukoma induru ivuga yuko ibiciro byamaze kuduga ahandi naho gasangane nizo bintu biboneka ku isoko ya mugenzi yavuze ibiriko biraba mu Burundi aho abantu barumvira imisatsi cyangwa itanu batarabona igitoro igitoro yari caraduze kiva ku madorari 26 kijya kukurenga 29 mu gihe cy'ukwezi kumwe bikaba byaherukwa kubonwa mu byo bise crise pétrolière yo mu 2023. Ni ukuvuga rero ibihugu byacu byo muri Afurika naho iyo ngwano ikibera ahandi byo nabyo birabishyikiriye. Icya kabiri ku bijyanye n'ubutunzi murazi yuko hariho ibihano byafatiwe Uburusiya bifashwe n'ibihugu by'Iburayi n'ibihugu bya Amerika. Ibyo bihano nabyo icyo nuvuga kininiya gikomeye ni igihano bita gukuraho Uburusiya mu kintu bita SWIFT, ni ukuvuga uruhererekane rw'amafaranga ku isi biciye mu ishyirahamwe ryitwa SWIFT. Sizi ko munyumva
yego muheraheze
ngo mamerahize kuri izo bijyanye n'ubutunzi ariko ugiye naho ku ngorane zijyanye na politike urabona yuko ubu hari ingwano si y'Uburusiya na Ukraine gusa hari ingwano izi no kwita mu Gifaransa ama ideoloji ubu ibihugu byinshi muri Afurika usanga birondera gushyigikira Uburusiya kuko byinshi usanga bifite intwaro isa niyo niri hari mu Burusiya byo bita totalitarianism. Ubundi mugu nawo ukaba ugize n'ibihugu bya Burayi n'ibindi bihugu bike bike byo muri Afurika nabyo bivuga biti twebwe tubona akadoza k'ibihugu byacu muri demokarasi iyi nk'uko tuyibona mu bihugu by'i Burayi. Icyo ni ikintu gikomeye kuko Afurika urabona yuko ibihugu byo muri Afurika bitarashobora kubona yuko bishobora byo nyine gushyiraho intumbero y'ingene ibona ibya politike bibandanya byegamira uyu mugu cyangwa uriya. Icya nyuma nurangiriza ko nk'uko nabivuze ni ikintu kijyanye n'ibi bintu bihari ubu ku isi, urabona isi ntikiri akantu isi ubu ntihagacimbiri ibyo bita interconnection. Urabye rero ubu iyo ngwano irerekana neza yuko hariho mu bihugu bya Afurika hariho n'ibindi bihugu ushobora gusanga bifashiwe intumbero y'Uburusiya nabyo nyine tukavuga biti natwe turafite igihande cyacu tubona cyatujyanye dukeneye gusubira ku rongo.
Murakoze
rero bitameze neza muri politiki umuntu yavuga ati ni kuraba neza.
Murakoze. Ibiciro by'ibifungurwa twari ko turavuga n'amasoko ntanganguvu nka gaze ibitoro ntibyitezwe ngo gusubira hasi n'ingoga nk'uko bitangazwa n'ishyirahamwe OECD. Navuze ishyirahamwe rijejwe iterambere mu butunzi no gufashanya ifise icicaro i Paris mu Bufaransa. Professor ngaruka kuri wewe Prosper niyoboke, mu gihe ibyo biciro bititezwe kugabanuka nk'uko iryo shyirahamwe ritangaza, n'izihe ngaruka bizogira?
Murakoze kuri icyo kibazo. Ingaruka mu gihe ibiciro biguma biri hejuru ni nyinshi cyane, na cyane cyane ku bihugu muri rusange i Kenya, na cyane cyane ibihugu byo muri Afurika. Ni ukuvuga ko ibindi bihugu byombi birafise amikoro, ibiciro biraduga barahezwa bakikora ku buryo bafise bakaraba ingingo bashyira mu ngiro zo gukingira abaguzi no gukingira amashyirahamwe amwe amwe mu gushyira ubushobozi mu gushyigikira ayo mashyirahamwe cyane mu gukingira abaguzi mu gufata mu gufasha ko ibiciro bitabumurengera. Aho rero ni ibyo leta ihegeza byashyira mu ngiro, ariko mu bihugu biri muri Afurika yabisanzwe bihugu binakenye cyane, ibihugu bibaho bibeshejeho na hanini n'imfashanyo z'ibyo bihugu bindi bisa n'ibiteye imbere. Hama kubera iyi ngingo, kubera ibyo icyo kiza kuri iyo ngwano, ibihugu byari bisanzwe bishyigikiye ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere cyangwa bikenye bizajya bigorana, kuko nabyo bisanzwe ko biranigana kugira bikingire ubushobozi amasoko yabyo, bigaheza bigatuma izo mfashanyo cyangwa ukuntu bahora bashyigikiye ibihugu bindi kugira bishobore kuronka ingufu nabyo binyine byokingira abaguzi bikingira amasoko yabyo, bizajya bikagira ikibazo kinini. Icyo nababwira, ingaruka ya mbere yoyo ni amapfa.
amapfa ubu haracyari hafi sinovuga ko turabona neza ariko nk'ibihugu cyane cyane byabaho bibeshejeho n'inimbu cyane cyane nk'ibinyantete bijya twita amasereyale biva muri Ukraine no muri Rusi navuga hanini baravuga by'ibihugu byo muri Afurika yo haruguru ibihugu bita bya Madrid nka da Egypti gushika mbere hepfo ngaha muri za Sudan mbere murashaka nta mukareko ka Afurika y'ubuseruko nk'ibihugu nka Kenya u Rwanda na Tanzania byahanini byabeshwaho n'ibinyantete biva muri bihugu bya Ukraine na Rusi ku rwego rurenga ruri hafi ya 20%. Ibyo biraheza bikavuga ingaruka mbi ku biciro byinshi nabo bereka nk'uku mu Burundi tufatiye kidandazwa cyangwa ikintu dukunda gusanga ku isoko cyerekeye abaguzi benshi nubabwira nk'ibinyobwa yaba ibinyobwa bya Burundi ahanini bikorwa bifatiye ku ngano izo ngano nazo murumva zavariya ibiciro nk'iby'ibinyobwa biduze igiciro cy'igitoro caduze nizo baheza bakitegerezaho ibindi biciro by'ibindi bidandazwa biduge bizosha biduga hama murazi ubushobozi bw'abaguzi basanzwe cyane cyane nka mu Burundi cyangwa mu karere cyangwa muri Afurika Kenya bizotuma haba amapfa bizotuma mbendenetse n'ubutunzi n'ingene novuga iby'ubutunzi byabifunganje n'ibihugu bidogora kurondegwa inyishu
reka tuje ku mirongo ya telefone
kandi rero nshaka kubabwira
reka turabigaruka ko
bwigenge
turabigaruka ko reka tuje ku mirongo ya telefone bariko baraduhamagara bakunzi bacu bariko bakurikirana iki kiganiro duse ndoricimba uratwumva
ndabumva neza
ndoricimburiye
andi muri Zambia
ufite ikibazo baza batumire ikiyumviro
ni ikiyumviro unumvise bahageze gushikiriza mukambi
mukivuge
ndahageze kumva muri iki kiganiro nyene sinzi ko ari mutumire ariko aravuga yuko ibihugu bigira ingorane hari ibihugu bikenye byo muri Afurika rero nagira mbaze ikintu kimwe none burya iyi ntambara yo bitera ingaruka mbi zoba ziza ku bihugu bikenye cyangwa n'ibi bihugu biteye imbere na byo nyine birashikira nje nibaza yuko ingorane zishikira ku bihugu byose nubwo ibihugu biba biteye imbere na byo nyine birahungabana mu bintu by'ubutunzi ntibishoboka yuko ibi byoshobora gushikira ingorane ku bihugu bikenye gusa ndibaza nuko ku bihugu bitunze na byo nyine bigira ingorane
urakoze turabashimiye ku cyumviro cyanyu tuza kandi
hanyuma
heraheza n'ingoga
ok hanyuma nagira mvuge mbaze kuri iki iki ntambara turiko kirabera hari nta kuntu bashobora kumvikana ibi by'intambara bigahagarara hanyuma amahoro akaboneka bakareka kurungika kuguma barungika ibintu bituriri igihugu ho kugira ngo bumvikanishe abantu n'impande zibiri kugira bavugane bo nyine birangirire kuzaba nyine
murakoze turabashimiye karindo ikimba
ok kuko kuguma barungika ibintu biturira igihugu naho nyine umuntu abona yo kumenga
murakoze twumvise ikiyo cyanyu n'ikibazo karindo ikimba dufite kandi niyo ngabo Jean uratwumva ufite ikibazo cy'iyumviro mubishyikirize ndabumva duga ku ijambo nyarutsa murakoze turabashimiye Nzakuri Gerard birantamije ndorici impa yabajije yashikije cyumviro aravuga ngo iyo ntambara ntiriko igira ingaruka gusa ku bihugu bikenye ngo no ku bihugu bitunze irabigira ko ko nari nabivuze nari nabivuze ko byose izongaruka zirabikora ko ariko ibikenye kurusha ibindi ku isi nibyo bigiramirwa kurushiriza hama yari karavuga ngo nta kuntu izo mpande ziriko zitana mu mitwe ziri mu ntambara no kuvuga Ukraine n'Uburusiya ngo boja hamwe ngo bagatorera inyishu amatata ari hagati yabo ngo bakavugana ibyashikirijwe na Ndorici mpa mubibona gute birantamije
Daniel Ndorici mpa byumvikana intambara yateye mu Burusiya muri Ukraine itewe n'Uburusiya yerekana neza yuko ari ibihugu bikenye gusa biriko birabona ubutunzi bwabyo buhera bifu y'imijiro bukenera bwinjira n'ibihugu bitunze urabona yuko bifise biri muyabira uko araba nk'igihugu cy'u Budage cyari gisanzwe gifise gitunzwe n'ujya mwuka bita gaze uva mu Burusiya ku rugero rurenga 60% cyangwa ibihugu bindi by'i Burayi urabona yuko ubu biri muyabira bivuga biti ubu none ko Uburusiya bugiye kugarira bine iyo gaze twe tugiye kuyikura he kugira ngo nihaza cya gihe cy'uko hakanya cyane bishobore gushushaho tuba icyo ni ikibazo gihari cyerekana yuko ibihugu bitunze bimwe bifite ikibazo bivanye n'uko nkuko nanabivuze mu kanya ubu isi ibihugu byo ku isi byose atagiwe n'ishobora ko kikwije atagiwe n'ishobora ko gitunze gusumba ibindi ahubwo byose usanga ari magiriranire mu bivanye n'imigenderanire y'abafitaniye ibiganye bivanye n'ingene amashyirahamwe yateza imbere ibyo bihugu akorana n'ibindi n'ibindi icyo ni kimwe icya kabiri nuvuga nuko ibihugu bikenye byo bifite ingorane kuko byari bisanzwe bihanze amaso ibyo bihugu bitunze muri rusange mu gihe rero ibyo bihugu bitunze bigiye mu ngorane yuko nabyo bivuga biti natwe ntibuca dufite ikibazo iki n'iki n'iki nabyo usanga bimwe y'amafaranga nk'uko bakunze kuyavuga yo gufasha ibihugu bikenye ari yashyizweho ubusa n'icyo bitandatu ku byo bita umwimbu w'igihugu usanga baza baratanga ibyo duca bigabanuka kuko baduca bayashyira mu bibazo bibahanze bunyine usanga rero na kaka kakuyuko ibihugu bikenye ndahora bironka biciye muri iyo nzira ayo mafaranga adashoboye gusubira kuboneka ni ukuvuga ibihugu bikenye byo bihahombeye kabiri kuko bwa mbere ibyo biciro bitatuze ibintu byabuze abantu basuye bakenye bagiye gukena uniyaza ko bitaragaragara cyane ariko mu minsi iza bizaba byibonekeza kuko
murakoze tubandanye ku mirongo ya telefone dufite Ibrahim Ndayizamba uratwumva uhamagaye urihe Ibrahim
Burundi
ufite ikibazo ubaza abatumire cyangwa icyumviro shikiriza
na n'icyumviro
wagaragaza kuvuga cyane Ibrahim
ego
shikiriza icyumviro
nkibona nashaka kuvuga kuri iyo ntambara iri kiraba muri Ukraine na ijya muri Ukraine Uburusiya ariko bajya muri Ukraine
Ibrahim vuga turakumva
ikiyumviro kiri kijyanye no kuri iyo ntambara ijya muri Ukraine muri make iyo ntambara yateje ibibazo ku isi yose cyane cyane ubukene mu bihugu bisanzwe bikenye cyane bibonekera cyane cyane kubura kw'ibintu bya nkenerwa by'ibanze muri ibyo bihugu bikenye by'umushoboka rero nka bamwe muri ibyo bihugu byagizwe ko ingaruka n'intambara y'ibitaha muri Ukraine nuko Ukraine n'Uburusiya bukumvikana ngo ntambara igahagarara kugira ibintu bibandanye nk'uko byari bwa mbere kuko ibihugu bikiye muri rusange ibyo bihabaye cyane kuruta ibyo bihugu bikize kontinenti.
Murakoze, turagushimiye. Yari Ibrahim Ndayizamba. Bisa kandi Frank habona Imana uratwumva?
Ndabumva.
Frank uri he?
Ni Bujumbura.
Mufite ikibazo icyumviro munyarutse?
Nanditse icyifuzo kubijyanye n'intambara twifuza yuko ababijejwe abategetsi b'isi batandukanye yuko bojya hamwe bakiga icyo kubahuga intambara ihagaraye kubera iyo ntambara iriho ingaruka cyane cyane ku isi nka yose uraze hamwe igihugu cyacu ibitaro biriko birakena ibintu biguma biduga umwanya ku mwanya tukibaza yuko niyo ntambara ishobora kuba iri mu bitera igitume ibitaro gikena n'ibintu biduga kandi tukibaza yuko njye cyifuza ni uko yohagarara yahagaye kugira ngo amahoro aboneke hazishuze abantu dutekane nka twese.
Murakoze. Yari Frank yabona Imana, turagushimiye ku cyimbiro cyawe. Murakoze. Ibibazo by'ingwano muri Ukraine, ibitero by'Uburusiya byiyongeye ku ngaruka zari zihasanzwe zifatiye ku kiza cya COVID-19 n'ihindagurika ry'ibihe. Professor Prosper Niyoboke, ibibazo byiyongeye ku bindi, tubako turavuga ku bihugu bikenye kurusha ibindi ku isi, ko ari byo ingaruka zikomeye zizokwibonekeza kurusha ahandi. Kubona ibibazo byadutse bikiyongera ku bindi, bivuze iki? Nizihe ngaruka bizogira ku buzima bwa misi yose bw'abanyagihugu? Mwari kumuravuga mbere yaho ko ingwano byibonekeje ku biciro by'ibintu byankenerwa nka byose byaduzwe, kuba byiyongeye hari hasanzwe n'ibindi bibazo, bivuze iki?
Murakoze cyane. Novuga ko ingaruka z'ingwano iri hagati y'Uburusiya na Ukraine bituma ubutunzi busanzwe bwamaze gusesekerwa bwarona bwa nta n'ushobozi ibihugu bitandukanye cyane cyane izindi ndakunda kuvuga ibihugu bikenye byari bisanzwe bitara n'ibiteye imbere byari bisanzwe bitarashobora gukira ngo bihebye bimenye bigire ubutunzi bufatiye ubushobozi bwo gushobora gukingira navuga ibisebuzi cyane ibihuhusi bindi. Babwira ko ibiciro two tubona ko byaduze ubu byari bisanzwe byanabizinatigihe byaduze, nababwira ku ngezo zitandukanye nubwo biratandukana kuri ku bindi, nababwira yaba nk'ibiguzi bijyanye n'ibitoro byari byaduze cyane, yaba ibiguzi bijyanye n'ibidana zindi bitandukanye byari byaduze na cyane cyane by'amateriyale bivuye ku kinga cya COVID-19. Hama ibihugu yari bihugu biteye imbere, yari ibihugu biri mu nzira y'amajyambere cyangwa ibihugu byita ko bikenye, nk'urabye n'ubugezo bw'imfashanyo zari zisigaye zitangwa zari zisa n'izagabanutse. Ubu rero haciye hajyamo ingaruka y'ingwano bitwereka ko ubushobozi bw'ubutunzi ku isi na cyane cyane bufatiye ku bihugu byo muri Afurika bugiye kugabanuka cyane, na cyane cyane abaguzi bari basanzwe badafishe ubushobozi bwo gushobora kubaho neza, tumubwira ko dufatiye ku biharuro filime ngomba kugaruka ko bitangwa n'amashyirahamwe atandukanye yabaje kurwanya inzara, yaba amashyirahamwe yo kugira iterambere, aratwereka neza ko Afurika ibiharuro byari byaduze cyane ku byerekeye amapfa, ku byerekeye inzara cyangwa gufungura nabi. Iki kiza rero kije cunyura na cyane cyane nubabwira ko icyo twakwitereza ko cyane ni nk'izi igitoro za mu Burundi ni turabiri muri Afurika hose muribona abantu bashobora kumara amayingabiri batararonga itoro ca mwumva nimba twari dusanzwe tubeshwaho n'ibidandazwa biva ku masoko yandi cyangwa dufatiye nk'ibijyanye n'iby'imiti, dufatiye n'ibindi bitandukanye, dushobora gusanga ibiciro byabyo biduze nk'inshuro kabiri ca turara mbega umunyagihugu asanzwe adashyirwa ku rugezo rungana gute. Tuba tumenya ko ayo mareta ahanini cyo gushyigikira abanyagihugu cyo gushobora kurwanira ineza abanyagihugu cyane gushyigikira abanyagihugu badafite ubushobozi bwo kugura bukwiye byava mu mafaranga y'imfashanyo. Mu gihe rero ibyo bihugu bitunze bitazoba bishobora gushyigikira imfashanyo, no mu gihe umwimbi tuzaba turonse utazoba bishobora gukwira abaguzi ibyo tuzaba tubiteranije, birashobora kutwereka ko hashobora kuba imiti mikeya haba ibyo twita insegiterimantere hakaba amapfa. Aho rero ingaruka mbi ya mbere kuri ubu vuba ubu hafi ibiciro byasize nk'ikiduga, kandi abafatiye nk'ubwitoro Burundi murabona ko igicoro kirarenga kwera barabare twakigiza gushaka ku 2017 no babwira ko hadafashe izindi ngingo kizwana nakibura ku buryo bishobora kuduga na kabiri maze ibihugu bindi zo mu karere banaza kuduga ibiciro aho no babwira ko
reka tugaruke ku mirongo ya telefone sindabaciriyemo dufite abari ko baraduhamagara benshi bashaka kubaza ibibazo no gushikiriza ibyimviro dufise niyo nkuru imana niyo nkuru metode uratwumva metode uratwumva
ndabumva
metode urihe muri Zambia mufise ikibazo mubaza icyumviro mushikiriza munyarutse
Okay, jewe nchangu chonga mbako shikirika ni kimwe kuriki igami ilo so nkufuga yuko di chiro chabite ama bitoro chabite kose vidyo kujia hindi kujia kujia nyote so kwa kujia nyote kuwela yuko Mwiki mutango wa NATO hamu na vizindi huku kutahuriki ya mutango wa NATO so huko urusi yabo sambibu hindi kitoro kisho nikachuma nomu ya Afrika tuba aho tuke nda kiyo nilitakule hindi kitoro ama noku hiki hindi manomu hindi huku nikawa nilu ya jeho kutoro kubo hinda kwa hivyo na kisiri cha Amerika kwa hivyo yuko nika rondela yuko isi nduka kini nduka kini uruka ikahada ukuli kishati kwa hathari seria vini kwa kuteza kwa kateta hii
mrakoze
ama wata wana na hoyo yuko kuhadarika ya wanda mbako rujamu gambi kukote kwa hivyo yuko kutuwa kutikiramu ni kutuwa kutuwa kwa nazi kito haguruka na tukama kukoza mbuka hizo na ambaraza umuri uriya sarape tuji hirova ama tuji tuitaba ama tuzole tukosi kukoni mbuka hizo kukoni tuto wao na hazi tuwa mbuka na hazi huku mbuka choko kwa tuka bifiki kwa tuki mbuka tu haguruka na hazi tukasa tuji waka tuki ubeni tuka seri mbuka tuwele kuma tula zirako huku tuwa tuka hona hazi rala huka tutuwa
mwrakoze metode
kwa hizo kwa hizo kwa hizo kwa hizo kukutuwa kwa hulika nuburikia pike wenavia vingu java arami vya vingu java zingi inakutuwa tulavia buu
mrakoze
kwa hivyo nereirizi dasima tangara vingi hivyo kisatu hivyo kisatu hivyo kamuna vingu ntuyoza tuku vina na kredita angu ni kriga humutye
tuuramashimi ya metode mrakoze tukumbi sichimu hilo mrakoze Murakoze yari metode imana niyo nkuru tubise kandi na Eric twishime ku murongo wa telefone Eric urihe
murakoze z'irya Amerika ni Eric twishime mu murenge wa Gahara mu karere ka Kirehe mu Rwanda Kigali
icyumviro ikibazo
aya ntagari ikibazo ni kitekereza cyangwa icyumviro arakoze metode bundi isi ifite abategetsi bakwiye gusubira inyuma bakareba mu mateka yaranditse ubwo turavuga ibi bihugu bigize G7 cyangwa G20 birongowe na Amerika n'ibindi by'Uburayi n'Ubufaransa Ubwongereza n'Ubudage bikareka hakabaho sisiteme ya matipora sisiteme ibihugu byose buri nyungu za buri gihugu zikumvwa kandi zikubahirizwa uko ziri ikintu cya matibihugu nicyo kiri gutuma abategetsi bihangange bakomeza gushaka kunyitariza ibindi bihugu ngo bigendere ku mirongo cyangwa policies zabo ibyo rero nibyo biri gutuma n'ibiganiro bitagera ku bitagera ku nyota y'abaturage ngo amaraso y'abanyayike ndetse n'abimukira n'ibihugu baturanye bireke kujya mu kaga ubwo ikibazo cy'ibifungurwa n'izamuka ry'ibiciro yaba ku isi no muri ubwo isi n'imigabane yose ibintu biragira ingaruka zikwiye cyane cyane ku bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere n'iby'Afurika ni ukuvuga ngo ibi bintu kuko bikomeza gututumba ntibigire iherezo cyangwa ntihagerweho igisubizo giciye mu biganiro bya hafi imijyi nini n'abaturage bari buhagendere kandi nyuma aho nibo bazaba kwibaka n'ingaruka bakazibona kandi zigafatana na generasiyo zanjye ndacyari muto nibwo nizuza tugonda ariko mu misesenguzi myiza politiki mpuzamahanga nayo ndayibona ni ukuvuga ngo Joe Biden Zelensky
murakoze Eric murakoze turabashimiye
namwe
iki cyumviro cya Eric Jenerali birantamije avuze ko ngo ubutegeza kuba sinzi ngo kivuga mu kirundi yo systeme multitore ngo ibihugu byinshi bikumvizwa ko ibihugu bimwe bigendera ku mabwirizwa y'ibindi nk'ibihugu by'ibihangange ibihugu bidafite ingufu nyinshi ngo bikagendera ku byimvura by'ibihugu by'ibihangange mukibona gute
n'icyumviro wanashaka gifite ishingiro kuko urazi kuva ingwano y'isi ya kabiri irangiye habaye isi iri mu mice ibiri sisitemu bipolare ariko mu nyuma yaho isi yabo senyikiye haciye haza icyo twokwita isi ihagaraye ku byiyumviro za gikapitalista ibyiyumviro bimwe ariko ubu yavuze n'ibyo urabona yuko haba mu bihugu bitaburayi cyangwa ibihugu bitunze n'ibiki no mu bihugu bikenye ubu bose barumva yuko ubwo igihugu gifite inyungu zacyo bibwirizwa gushyira imbere iyo kimaze kuzisobanura neza muri icyo gihe rero nicyo gituma ariko barasaba ni uko nk'akarorero bariko barasaba yuko mu shyirahamwe mpuzamakungu ni ari naryo nokwita ko ari ishyirahamwe rikomeye ryerekana iyo migwi yose y'ijyanye na politiki urabona ko ariko barasaba yuko bavanaho bimwe mu bintu biranga ya conseil de sécurité ry'akagwi kandi n'umutekano ku isi bagashyira mu bindi bihugu kugira ngo ntihaguma ari ba bantu bamwe batsinda ya ngwano ya kabiri y'isi yose aribo bonyine bagume bafata ingingo ku biraba isi yose ibyo ni ibintu bihari rero nibaza yuko ahanini ikibazo nk'ikikiri wanashaka kuri izo bihugu bya rutura ikibazo nyamukuru kiri mu bihugu byacu twebwe dufashe nka afurika mu bihugu byacu byo muri afurika dukwiye kubona yuko twebwe nyine dushobora gufata mu minwe ibibazo byacu tukabona inyungu zacu nitaba tugira imigenderanire n'uburusiya cyangwa na amerika tubukamo iki uretse ibyo byo kuvuga ngo turindiriye ko badufasha iki na kiriya bibaza yuko mu gihe ibihugu bya afurika byoshobora kumva yuko ibyo nyine bishobora kugira ijambo muri ibyo bintu bibaza yuko twoshobora gutera intambwe yindi
radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda
bigira hirya ariko mata iki mwinyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe duwibuko
yego rata uri umunyarusange kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo
ariko birasi muhumurwa mana
shope wenda unashaka kuri uyu wacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye
yego tu ni bugo
ndiyo bugo
ni ukumva ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yavapapapapapa Kombo taxi yaki. Kombo taxi ni ikiganiro gishya kuri radio ijwi rya Amerika.
Taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye.
Kombo taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolence Amarola.
Radio ijwi rya Amerika Washington DC mu kiganiro muri sanga aho turiko tuvuga ku ngaruka za politike n'ubutunzi ku isi z'ingwano iri kibera muri Ukraine ibitero Uburusiya bwatanguye muri ico gihugu ku itariki 24 z'ukwezi kwa kabiri k'uyu mwaka kabandi kumwe n'abatumire Professor Prosper Niyoboke yigisha ibyerekeye ubutunzi kuri kaminuza zitandukanye mu Burundi na Gerard Birantamije umushakashatsi mu kigo REPI cy'ubushakashatsi ku bijyanye n'indero na politiki kuri kaminuza Université Libre de Bruxelles mu Bubiligi turako turavuga ku bijyanye n'ubutunzi na politiki byose birajana birafata nganye dushimikire ngaha ku bijanye ni ingaruka za politiki. Imishyamirano yasubiye gukomera hagati y'ibihugu byo mu burengero bw'isi nu Burusiya. Nizihe ngaruka bizogira ku bindi bihugu byo ku isi na cyane cyane mu karere ka Afrika aho kubera izo mpande zibiri zishamiranye ibihugu bidafite nguvu nyinshi nk'ivyo biri mu nzira y'amajambere nka Afrika irimwo biteza kumva biteza gufata uruhande rumwe hagati izo mpande zibiri mu bituma haba ingaruka izo ngaruka muzibona gute Professor Niyoboke
cyatwe idongaruka dramaze kwibonekeza sinzi ko mumva mu majambo wana shima yabonye bamwe mu bategetsi bo mu gihugu bishamiranye fata nk'u Rusiya burafite cyo barabukunda kuvuga bihereje abari bashigikiye uruhande cyane ruriya mbe n'ibihugu bindi byafashe kuja hamwe kugira bishinde igihugu cya Ukraine navyone birafise mu mvugo yavyo uko bibona kutari kumwe ibihugu bimwe byo muri Afrika bisa no kubyo byashyigikiye u Rusiya ibyo biraheza bikagira ingaruka nini ya kujyana iza politike kuko nk'uko mumaze kubivuga politike n'ubutunzi bigenda bifatanye hama sinzi rimaze kuraba nge n'ubutunzi bw'ibihugu nk'ibi bya Afrika uko babutunganya yaba kugira batunganya amafaranga akora kumwaka kumwaka bisunga imigambi imwe myinshi cyane usanga bishyigikiwe n'ibyo bihugu bisanzwe bishyigikiye cy'igihugu cya Ukraine cyangwa ugasanga ibihugu bisanzwe bishyigikiwe n'u Burusiya iyo ngaruka rero ya mbere ishobora kuba ni mu gihe hoba ubutoro ugutandukanya ugushyigikira ibihugu biri mu nzira y'amajyambere cyangwa ibihugu twita ko ari ibihugu bikenye fata nk'ubu nk'akarorero nk'u Burusiya ntibwavuga buti mwe twarabonye ko mushyigikiye abariko baratugwanya abariko barashyigikiye Ukraine cyangwa bagiye bariko bashyigikiye Ukraine bavuga bati twarabonye ko mwagiye hamwe kugira mushyigikire Putin cyangwa u Rusiya bizogira ingaruka mbi cyane cyane ku migenderanire yari isanzwe ihari hagati y'ibihugu bimwe byo muri Afurika cyangwa byo muri bice by'isi n'icyo gihugu cy'u Rusiya cyangwa ibyo bihugu bindi ingaruka ya mbere izoba ni mu gihe abategetsi badusha babona ko imigenderanire itanguye gutosekara imfashanyo cyane guhanahana yaba intumbero y'ingene boteza ibyo bihugu imbere kuva guhinduka aho rero bimaze guhinduka kuyo ngaruka bica bisaba ko ibyo bihugu byo muri Afurika na cyane cyane icyo nagira ngaruka yo natacyo mwambabize dereza nabyo bikaraba ngene bitokwama hari no bivuze mu ba bivuze gusaba ijambo ngaho bitokwama bizerinze hama bigeze gakomera bigakomeza cyane cyane migenderano hagati yabyo ifatiye kurya bice cyane ku bijya bigo bakunda gushira hamwe nk'ibya East African Community cyane ibindi bigeze urundi ko muri Afrika cyane ugeze urundi ko bindi bihugu kugira iki ugushyigikana kwabo guheje kubafashe gushobora uhagarara cyangwa guhangana yamwe ubutundi cyangwa guhanahana ijambo mu bya politike hagati y'ibihugu biteye imbere y'abahari nka Amerika cyangwa u Rusiya kugira ijambo hari undi bakivuga ijambo ritangwe kuri bose ku rugezo rumwe hama n'imigambi y'iterambere y'ibyo bihugu biri mu nzira y'amajyambere cyangwa bikenye ibyo byagiye hamwe bigaragara bikitunganiza imigambi ku rugezo rw'intumbero bihaye byo nyine hama ku isoko bikahurira no bigeze ngo ibindi rutura ari guhanahana ijambo cyangwa guhanahana intumbero imwe n'ubutezi iki muri rusange icyo novuga rero ingaruka ya mbere izotuma imigenderanire itosekara itume ibintu bifashanyo bihinduka mugabo izoba ari isomero nshasha izoba ari akaryo keza naho kazaba kavuye mu bintu bibi kuri bihugu na cyane cyane biri mu nzira y'amajyambere no gutumira Afurika byo guheza bikahigira ku buryo bitokwama ari bihugu bita ibihugu by'inyuma cyangwa ibihugu by'iki mu nzira y'amajyambere bikenye bakajyo kereza ko kwitunganiza imigambi ko kwitosorera guhindura imigambi ifatiye ku bushobozi bafise hama ni n'akajyo ko kutwubona yuko mbe ndetse nk'ibi two turabona ko twagera ku Burusiya cyangwa kuri Ukraine ni ibintu muri Afurika bisanzwe biriho mbega twokora gute abajejwe iby'intwaro n'abajejwe iby'ubutunzi n'ibindi bisata bokora gute bakorera hamwe bagahuza inguvu bagahuza ubumenyi kugira yaba amasoko nta nguvu dufise yaba ibisata by'uburimyi bisize bitandukanye tubiteze imbere ku buryo natwe Afurika n'akarorero yebye bisoko rya mbere bishorera kuri masoko y'ibihugu bindi kuburyo ari nk'Urusiya canke nk'ibihugu by'uburengero canke Tanzania beza ikabona ko za Afrika za bundi bitemwe mu Afrika bifite urugezo rumwe ku rugezo rwanda icyo novuga mu ku mwaka umwe cya myaka ingahe tuzogira ibisebe tuzogira ibihugu byo mu nzira y'amajyambere bizogira ububabare mugabo bisubiye ko bigasubiramo ko bidatunganya iyo migenderanire bifitaniye n'ibihugu bindi bizagaragaza akaryo ko gusubiramo ubutunzi bwabo bumeze gusubiramo ko politiki zabo ko bakina politiki murambarira sino bamwe ko ari gukina politiki ariko uko politiki ya Afrika ari imeze cyangwa uko politiki y'ibihugu bindi yari imeze
murakoze Prosper
yabana zigengezi batanga zibijyanye bya demokarasi cyangwa ingo zigenderwa ko hari ugize kwivuga bigaheza bikigwa ku rugezo rumwe
murakoze
bakunda kuvuga ngo bya G7 bya G20 ukaraba Afrika turabikwingana no namasonga ntanga ubufise n'ubushobozi ufise ukaraba urugezo duserukirwa ko niho duheza tukabona akarenganyo kabakariho
murakoze
naho mvuga nti
murakoze na
ingwano nikabakaryo keza ko kwisubira ko
murakoze tufise Bonaventure na yubu uratwumva
ego ndabumva
uri hehe
bo ndi mu Burundi mu ntara ya Makamba
ufise ikibazo baza cyumviro wonyarutse
ego jena saka kubaza ijerekanye ni njye ntamba bifubera muri Ukraine yatanguje no Burusiya hello
tuga kwijambo ndakumva
ego none nashaka kubaza kubera iki abo bategetsi bo hejuru baba babona ku nyungu z'abantu bato nkatwe batogerageza kumvikanisha izo mpande zibiri uko zashamiranye bagasubiza ibintu mu buryo kumbura ibintu biriko birashika na cyane cyane mu gihugu cy'iwari gisanzwe cyari kina kenya ibi gisongera isi bikagabanuka abo iki kugira ngo mwumvikanishe Vladimir Putin na Zelensky
murakoze turabashimiye ku cyumviro cyanyu ngo mwishura zera birantamize muri make
uyu Bonaventure je no mwishura ni ingwano yatanguye ariko ni imishyikirano cyangwa imibonano kugira ngo bashobore guhagarika iyo ngwano nayo nyine abandanya gupfa ku munsi intambara yahereye ko ariko rero byose bivana no gushaka kuri hagati y'abarongoye izo bihugu bibiri ndetse n'ababashigikiye muri kino gihe rero ibiboneka neza nuko Urusiya nta gushaka ufise yuko iyo ntambara ihera kuko barafise igituma bwayiteye ngo bakintu zagishikako hanyuma abashigikiye Ukraine na Ukraine nyene n'abanyagihugu baho nabo baravuga bati natwebwe turabona yuko turashobora kuyaga tukaga icyo dushitse ko mugabo muri uno mwanya ikaza kwigwanira cyo gituma intambara ibandanya ariko bivuze yuko ibiganiro byahagaze ibiganiro birabandanya umwanya n'uwundi umuntu ashobora kumva bagize icyo bashitse ku mugabo nk'uko mubizi ku rubuga rw'intambara ibiganiro nabyo bikomera cyangwa bikomezwa n'ingene abashamiranye inguvu bafise ziba zegeranye aho usanga atawe ushobora kunesha uwundi usanga bumvikana iyo hari uwiyumvira yuko afise inguvu gusumba uwundi muri icyo usanga bigorana ko yarondera kumviriza uwo wundi
kuba Uburusiya bwaragabishyize imbere yuko haba itora amatora yo kubukura muri rujya rwego gushyira hamwe ONU rujejwe agateka ka muntu baragabishyize ko ibihugu bizotora ko Uburusiya buvamwo bwaravuyemwo turabizi badatoye cyangwa ntibagira aho bahagaze mu itora ko bwagabishyize ko bashobora gushikirwa n'imigenderanire n'inkurikizi ku bijyanye n'imigenderanire hagati y'ibyo bihugu n'Uburusiya umuntu yitegereje ko ku bihugu bya Afrika arabona bimwe mu byatoye ko Uburusiya buvamwo ndabona nka Cote d'Ivoire ndabona nka Repubulika ya Demokarasi ya Congo Liberia Libya amazinga ya Maurice ndabona Seychelles Sierra Leone kubitagiza aho bihagarara kuvyerekeye iryo tora murantunga ivyatoye kugwanya iyo ngingo yo gukura Burusiya mu rugo rwego harimo Algeria harimo Burundi harimo Republic Central African Congo Brazzaville Eritrea Ethiopia Gabon na Mali na Zimbabwe ku byihanganye bitagizaho byerekana uruhande bihagaze ko ndabona Botswana Cape ndabona Gambia Ghana Guinea Bissau Kenya Lesotho Madagascar Mozambique Namibia Nigeria Afrika yepo Sudan yo mumanuko na Sudan Tanzania Tunisia na Uganda twako turavuga mwariko muravuga ku byerekeye kubera iyo mishyamirano hagati y'Uburusiya n'ibihugu byo mu burengero bw'isi ko ibihugu byinshi biri mu nzira y'amajambo na Afrika byategereje gufata uruhande aho bihengamiye kuri izo mpande zibiri nicye bizogira bizogarukana ya mishyamirano n'inkurikizi zabyo twari tuzi bya kera hagati ya Amerika hagati y'ibihugu byo mu burengero bw'isi na n'ubumwe bw'abasoviyete mubibona gute itahizo byavyo professeur niyoboke muri make
si novuga ko turavye yaba urande gucanga rundi bwashikirije ko twatuvuga ko twosubira muri kiya gihe burya ibintu birahinduka nuko abantu bategura cyangwa batekereza ibintu byarahindutse ama n'inyungu zimwe bamwe cyangwa abandi bakura mu ngwano cyangwa mu kuja ku ico bita block ku ruhande rucanga ruriya bigira birahinduka kandi mwabona isi geze ubu arwo hanahana urudanda rw'icanga ari kwigira hamwe imijyambi iteza imbere isati y'icanga icanga iteza ibihugu ibicanga biriya cyangwa iteza imbere isi barahindutse hariho igitsure gitera bamwe icanga abandi na cyane cyane mbaje kuvuga perezida Putin ibyo yavuze n'abanyamerika barabicishijemo dukurikira amakuru turayibona nababwira ko sinibaza ko twosira kuri ya rugezo rwa kiya gihe nicyo mbona cyoco bizotuma ibihugu bimwe bimwe byo muri Afurika biheza bikarika kuba novita gute ibihugu bitonda inyuma y'ibindi gusa kugira bagwize umurongo canke bemeze icyo nakavuze ko ariwe mutwe nko kumenya nibo batwari barayumvira mu ruhande rwabo aha icyo nashaka gushikiriza ni ikihe turavye uko inyifata ibihugu byo muri Afurika byagize ari gushyigikira ari gutora ingingo cyangwa iriya byaratweretse cyane byaretse abantu bose ko Afurika jambo rinini ifise kubera no kugipfure cy'abacanke cy'abariya ugasanga umuntu atoriki atari uko agitahura mugabo arubira yerekane yibonekanishe neza ku bandi no mvuga nti izo byaratweretse ko tugira ku mabango cyangwa ku majanja ku ntumbero z'abandi icyo novuga kubifata kibanza nta kintu kimwe kitwereka ko twosubira kuja kugira uruhande rimwe bizovuga tuti aba ni nk'abasosiyaliste aba n'abademokrate sindavibaza kuko uko isi kiratera imbere usanga amenya biranywana birashyigikirana icyo nosubira kubabwira ni uko turavye ijambo Afurika ifise ni naho yerekana ihagaze ku ruhande rwe cyangwa urundi twarabonye ko Afurika igakeneye kwiha ijambo hama kujya nabivuze mu kanya kahera kuba ari akaryo keza ko Afurika yokomeza ubumwe hagati yayo nka New African igakomera na cyane cyane ibisata by'iterambere hama n'amasoko ntanganguvu n'ibindi byose dufite tukabwira ko tugategura ubutunzi bwacu dufatiye ku masoko twahanahana hagati yacu hama tugaheza ari ugushyigikira icyumviro cyane cy'abandi tukabigira twifunze ingufu tuba tuzanye
murakoze reka tubandanye
hatusigaye cyangwa bariya ibyo tuma kosira kuri iya myaka niwe twavuga ya defwade
murakoze professeur tugaruke ku mirongo ya telefone dufite Jonas uratwumva
ndabumva neza
uri he Jonas
je ndi mu Burundi mu Kayanza
unyarutse dufite umwanya muto ufite ikibazo icyumviro unyarutse
je ufite icyumviro
mugishikirize
Albert intambara ya Ukraine n'Uburusiya jenshi nayivuga ko cyane ni uko uno mwanya rakajya turose nk'abanyafurika ko dushobora kubona iby'iwacu tutabiraye mu mbono z'abazungu kuko ubwa mbere na mbere abanyafurika ntibashobora kuba jiste ngo bashobore kuvuga bati dufashe inkombere y'ubundi twaraduhitamo iby'abandi badusamitse kugira kuri munota rero intambara y'Uburusiya na Ukraine tukirengagije yuko igihugu cy'Uburusiya na Ukraine bikimeze nk'igihugu kibyeyi kubera gifise byinshi tutiwe tugeza ku isi mugabo ubwo nabyo nibyo tubuza kugira amahitamo kuko uko bimeze kose nabo bavize byinshi bigo bariko barafasha ngo barasangwe baradutungishije nishura gutuma abanyafrika badashobora kwishaka mu gisubizo ariko ame tureze amaboko twiteze gutaba bagutova kutova ku bazungu kuko bwabo nabo barondera inyungu hama rero hagati ya Ukraine na n'Uburusiya sinajamo cyane kuko ndi mugwanyi mugondi kwenda rabaga umunyafrika iki tubere no gukora cyane kandi muzungu nadutungira utoki ngo shigikira uriya cyangwa uriya amugenda cyabyari nyungu z'iwacu
murakoze Jonas turabashimiye bise kandi Moise Rukundo uratwumva Moise Rukundo uratwumva Moise ndi ntashobora kutwumva ku murongo wa telefone tubandanye dusozere iki kiganiro Moise uratwumva Moise uratwumva Moise ntitushobora ku murongo wa telefone kubyerekeye ibi bibazo mwariko murasubiza kubyanye n'inkurikizi zintambara muri Ukraine zari za politike n'ubutunzi batumire mwariko muravuga ingene ibifungurwa nkenegwa amasoko ntanga ngo uvunga gaz n'ibitoro byaduze cyane ishyirahamwe onurira avuga ko ibyo biteye impungenge cyane ko bishobora gutuma haba n'uruhagarara mu bihugu bitandukanye byo ku isi mu gihe ibyo biciro byo guma biri hejuru kubera ingaruka bishobora kugira ku banyagihugu Gerard birantamije niko mubibona muri make Prosper niyoboke
nababwira ko utera uhagarara mu banyagihugu mu bihugu bitandukanye nababwira ko bishobora kuboneka nko muri bya bihugu twita ko biteye imbere maze kumenya icyo cyo demokarasi abo barashobora kujya mu myigaragambyo yo kwiyamiriza ibiciro cyangwa kwiyamiriza abategetsi babo badashobora gukingira abagugu cyangwa abenegihugu mu gihe bafasha bavuga bati ntimusige mu ngiro politiki nziza ituma ibihuhusi bivuye kuri ibyo ngo batabyumva ariko nk'ibihugu uko ndabibibaza cyangwa uko ndabibona nibyo muri Afurika dusanzwe abenegihugu abanyagihugu dusanzwe basa n'uko bamenyereye amagogo bamenyereye ubukene bazi kurindira ko kubije biyumvira ko bizotuma turajya mu barabara ubwo nyine ariko bizotuma kubaho kwa minsi yose kwabo gutituka ubushobozi bwabo bugabanuka ku buryo imibereho yabo bazo hindura uko basanzwe babayeho batarinze no kujya mu mabarabara ngo batakibaye kuko kenshi sinzi ko mubaze kubona imyidagambyo cyane kwiyerekana kujya mu manifestasiyo kenshi ntibiba bivuye
tugiye gusozera murakoze Professor
kenshi bikunda guseruka
yego murakoze
mu gihe ari imyifato y'abanyapolitiki abantu bariya basekanye bakajya imana zitandukanye
murakoze Professor
ni cyiza gikora kuri bose ni beza ngo
murakoze cyane
uruhande rw'abanyagihugu bagiye barakugira byamirizo
murakoze mu ijambo rimwe dusigaje imisegunda mike Gerard birantamije wo hakajambo uvuga muri make
muri make je novuga ndavuga ko intamba ni cyanke bishobora kukononekara bivanye n'ifata yamwe n'abandi kuri iyo ntambara ariko ibi bikomeye tugize dushikako urabye ibihugu by'Iburayi
munyarutse dusigaje umwanya muto cyane amasegonda make yindi
ndahegeje byifashe muri iyi ntuze nabyo birekana yuko hariho iyo ngwano iri kiraba yerekana yuko ibihugu byose ibi bitari kure y'intwaro z'igikenye nabyo nyene urazi nyene bugaye amaradiyo avuga ikirusiya cyangwa avuga ku bijyanye n'uburusiya urazi nyene bemeje gutanga ibigwanisho
bemeza
ku mugaragaro n'ibintu byerekana yuko
ibyo byose cyangwa ku
bihugu bya Afurika bisanzwe
bibuze
n'intwaro z'igikenye
murakoze mwanya uraheze mumbabarire twari kumwe na Professor Prosper Niyoboke yigisha ibyerekeye butunzi kuri kaminuza zitandukanye mu Burundi na Gerard Birantamize umushakashatsi mu kigo REP tubushakashatsi ku bijyanye n'indero na politike kuri kaminuza Université Libre de Bruxelles mu Bubiligi twako turavuga ku ngaruka z'ubutunzi na politike z'ingwano iri kibera muri Ukraine ni ingaruka ivyo bishobora kugira cyane cyane ku bihugu bikenye ibihugu biri muri Afrika eka no mu karere kacu kibiyaga binini. Ndabashimiye rero batumire, nkabashimiye nabakurikiranye ikiganiro bashoye guhamagara bakabaza ibibazo bagashikiza n'ivyumviro mugira ibihe byiza kubandanya mukurikirana ibiganiro byacu by'imisi yose mu kirundi n'ikinyarwanda.